Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Ikaze kuri Radio Nzamba agateka kawe uyu ni wa mwanya wo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uno wa 12 ruheshe umwaka wa 2026 naye kaza kuba gitwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuryango w'umukuru w'igihugu waratunganyije amasengesho azomara iminsi itatu akaba azotangura ejo aho bukera ku wa 18 ruheshi imuyinga mu ntara ya Butanyerera. Mu masengesho nk'ayo ibikorwa byose bigaca bihagarara urunanitse to harusha tukabona ko ibyo bitandukanye n'ibyirizo shingiro bivuga ko igihugu cy'u Burundi atadinye cegamiye. Abasirikare batari bake bahoze bakorera mu ikambi izwi nka Defe ya Pacifique baheruka kungururizwa kuja gukorera mu yandi makambi. Imvugo ikaba ari uko iyo kambi iriko itegurwa kuzozirakira abasirikare bapfiriye canke bakomerekeye mu ntambara muri Congo. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Bamwe mu Barundi bari barahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania mu nyuma bakungururizwa inyarugusu baratabaza aho bazindutse bakubitwa n'abo bavuze ko baba barungitswe na Leta ya Tanzania bakaba babategeka kwiyandikisha ngo batahukanwe ku nguvu. Iyo yari incamake inkuru imwe mukwayo ni mukanyisa se.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Kuva kuri uno wa kane hazotangura amasengesho y'iminsi itatu y'umuryango w'umukuru w'igihugu muri komine ya Muyinga mu ntara ya Butanyerera aho abanyagihugu bahamagarirwa kwitaba ibyo bikorane. Muri iyo minsi ibikorwa byose byaba ibya leta canke abikorera bikaba bice bihagarara. Urunani Stefan Harusha rubona ko ibyo biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko u Burundi butegamiye idini na rimwe. Ubwo runani rukavuga ko ingendo nk'iyo yatanguye kuva kuri president Nkurunziza aho umugambwe SNDD FDD ushaka kwerekana ko ubutegetsi bwawo buturuka ku mana. Kurikira Jean Bosco Rwigemera icegera cy'urongoye urunani Sefo Harusha.
Ubwa mbere kutubahiriza ibiri mu ibwirizwa shingiro byo mu mwaka w'2018 kubera yuko ikibazo cy'ubwisanzure bwo kwemera canke kutemera idini. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ryo mu mwaka w'2018 riremeza ko umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo kugira ukwemera kwiwe idini yiwe canke icyinjiro cyiwe. Ivyo bisigura ko ata muntu akwiye guhatirwa gukora ibikorwa by'idini atemera ku giti cyiwe. Iyo ubutegetsi rero bushizeho amasengesho nk'igikorwa gitegetswe bose ibikorwa bya leta n'ubutunzi bigahagarara kubera ayo masengesho haba hariho ibintu biteye amakenga kuvanga ubutegetsi bwa leta n'iby'idini, guhonyanga uburenganzira bw'umuntu ku giti cyiwe, gukoresha ukwemera nk'igikoresho cy'ubutegetsi. Igihugu kirashobora guha agaciro iby'ukwemera ariko ntikigomba guhatira umunyagihugu ku bikorwa by'idini kanaka canke ku masengesho nk'uko ryoba ari itegeko rya bose. Ubugira kabiri turabona ko ivyo ari ragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza kubera yuko ubutegetsi bwiwe bwari bufatiye kuri ico gikorwa kijanye n'amasengesho. Ibyo turiko turabona si bishasha rero mu Burundi, ni uburyo bwatangujwe cane ku gihe c'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza. mugihe ciwe harabaye gushira ubutegetsi mu maboko y'umuntu umwe cyane.
Ingendo nk'iyo ngo ni mbi cyane, ishobora guta igihugu mu kaga kuko uwo wese atavuga rumwe na CNDD FDD acafatwa nk'umwanzi w'igihugu. N'ubunyene dusubire twumvirize Jean Bosco Rwigemera, icegera cy'uburongoye urunani Sefo Harusha.
Ingaruka mbi ni uko uwunegura ubutegetsi ashobora gufatwa nk'umugumutsi nk'urwanya ikintu cera igikorwa ceranda, aho kuba utanga icyumviro ciwe nk'umunyagihugu. Ubugira gatatu ni ingaruka ku nzego za leta guca intege imikorere isanzwe y'igihugu. Igihugu gihagarisha ibikorwa bya leta canke kikabibangikanya kubera ibikorwa by'idini bikorwa ku nguvu, hari ingaruka nyinshi. Hari kudaha umwanya ibibazo byihutirwa igihugu kiba gifise. Ubu Uburundi bufise ingorane nyinshi, ubuzima bw'abanyagihugu buguma burushirizaho kugorana kubera ubukene, ubushomeri bw'urwaruka, amagara make mu bitaro no mu gisata c'amagara y'abantu, ingorane z'uburimyi n'ingorane z'inzara, ingorane z'ubutunzi n'ukwishimira ifashanyo zivuye hanze. Mu gihe rero nk'icyo guhagarika ibikorwa bya leta kubera amasengesho bituma hibazwa nimba ibibazo by'igihugu biri guhabwa agaciro, biri guhabwa ikibanza gikwiye mu mitwe y'abarongoye igihugu. Gutesha agaciro akazi ka leta, abakozi ba leta bakwiye kure gukorera kubandanya gutanga ibikorwa bya leta gukora neza kandi byihuta.
Nkuko nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru, abasirikare bahora bakorera mu ikambi DCR Passive bita Guantanamo barahawe icyo bita mutation zo kuja gukorera mu yandi makambi. Iyo kambi yasigaranye abasirikare bake batoranyijwe nk'abizigirwa. Imvuzo bataratumye abo basirikare bunguruzwa ngo namwe mu mabanga y'intambara zibera mu gihugu cya Congo banka kwamenyekana, cyane cyane ko iyo kambi ishikiramo ibiziga by'abaguye muri izo ntambara, ikongera ikavurirwamo abakomeretse batoye imitende canke abatababaye cyane. Jean Georges Kibogora abidushikire ko
amakuru atangwa n'abasirikare batoranijwe mu basigara muri DCR Passive Rukaramu bita kandi Guantanamo avuga ko muri iyo kambi hasigaye abasirikare ijana bonyene, mu gihe iyo kambi yaho rikoreramo abasirikare barenga amajana atanu. Bivugwa ko bamwe bimuriwe ahoze batayo y'abasirikare bakoroka mu ndege bita abaparashitiste, abandi nabo ku muzinda hamwe no muri DCR Active y'igakumbu. Iyimugwa ry'abo basirikare ribaye mu gihe abasirikare bago mu ntambara za Kongo basubiye kuba benshi cyane, aho ibiziga n'abakomeretse batanywe mu kiyaga Tanganyika bakabanza gushikira muri batayon ya la Kristo bita Kanshinwa, bakavuga ko ibyo biziga byari byamaze kononekara. Mu gisirikare nacyo barashobora kumenyesha kuyimugwa ry'abo basirikare bahora muri batayon DCA bita Guantanamo. DCA Passive Guantanamo akaba ariho hari ibikontenero bikanyisha byasizwe n'inteko za ONU zahoze mu Burundi mu rwego rwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri.
Inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'impunzi. Bamwe mu Barundi bari bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania hanyuma bakungururizwa inyarugusu bararaje ishinga kubw'umutekano wabo. Kuri uno wa gatatu bavuga ko bazinutse barakubitwa n'abarungitswe na leta ya Tanzania. Ido Nido na Jean Baptiste Bireha.
Amakuru wava ngaho nyarugusu atumyesha ko abo Barundi mwabaro ari bose kukuntu baturubikwa atacamira, yaba abagabo, abakenyezi, eka n'abana, atanumwe asigazwa inyuma. Bakavuga ko bari barungururijwe aho nyarugusu kumvo z'umutekano wabo kuko bari banse gutahukanwa mu Burundi ku nguvu.
Batuvanye Induta kuri ikibazo cy'umutekano twari dufite cuko hashe yabonye ko tutashobora gusubizwa mu Burundi, gutanwa mu Burundi kwari imvo z'umutekano. Rero uno munsi mu gatondo twazindutse 12 z'agatondo baza badusanga aho turi aho baza aho tuba barasa madresse z'aho turi mbabaje mashangamo aho turi barondera umuntu wese w'umurundi yavuye induta barakubita amahiri abahungu batumwa na MCA batumwa na leta ya Tanzania bavuga ko twafata impapuro twageza kwiyandikisha ngo duhunguke yuko dutegerezwa guhunguka abenshi bakubitwe abagore abana bose bakubitwe turabona turagowe dukubitwa bunyamaswa dukubitwa buyoka
bagasaba uwo wese abishoboye gusemerera kugira ngo amaganya babayemo amenyekane mu makungu bashobore kuronka ububatabara
Jean-Baptiste Bireha urakenuye nkuko vyama komisiyo yose ya gatatu ubu ni mwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko mu kiganiro cyo munsi tugaruka ku kibazo c'abana bo mu barabara c'abayakaramira abahinga mu Burundi aho ni mu gihe kwa 16 buheshi wari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika ku isoko bugishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
Na muri imyaka yeze leta y'u Burundi yashize ingufu nyinshi mu kugerageza gukura abana mu ibarabara bakajanwa mu bigo byabagenewe kugira abazoheze basubizwe mu miryango yabo gushika no munsi abo bana baracibonekezana cyane cyane mu bisagara bitandukanye mu gihugu benshi usanga biva ku bukene injyane ziri mu miryango yabo guheba amashure abandi bakabitegwa no gukumirwa mu kibano noneho bahabuze iki kugira abo bana bakugwe mu ibarabara Burundi yaba leta canke imijyango bafite uruhare ruhe mu gukingira abo bana bo mu barabara yishyu kuri ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 17 ruheshi mwaka wa 2026 mukagishikizwa na Jean Bertrand na kuri yo kazi Benshi muri abo bana baba mu ibarabara bagizwe n'abahungu n'abakobwa bagwiriye mu gisagara cya Bujumbura ku murango waboneka kenshi imbere y'amamangazini mu maparikingi eka no mu bindi bibanza bihuriramo abantu benshi aho usanga bariko basaba amafaranga canke imfungurwa bamwe mu banyagihugu baganiye n'urunani rw'ibimenyeshamakuru bavuga ko abo bana baba mu ibarabara bazwi no mu mabi menshi leta ngo yategereza gukora ibishoboka byose ikabakura mu ibarabara tubumvirize
nizo haribonekeza abana benshi mu ibarabara abo bana rero n'ubwo ikigero cyabo kitatse neza baribonekeza ahatari hake mu bisagara bisagara n'ibindi bisagara bito bito kandi bagakora amakosha ajyanye n'ibyaha mbere bihanwa n'amategeko Ibyo rero murumva yuko biteza umutekano buke kazoza kiduka bakagiye mu kaga abana bakura tangero bagira bakura batagira icyo batinya reka rero yari kwiye gufata ingingo zikomeye kuko ahantu ha mbere bajya abana bagirira ikibazo ari mu miryango imiryango ikenye hanyuma ibijyanye no kwitabwaho ku mashure nabyo nyine bigakora urwo rwaruka aricyo gituma rero leta yari kwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi mu gihugu bijye ku murongo bijye urutonde imiryango ikishoboye ishyigikirwe kugira ngo abana hariya mu miryango baronke icyo bafungura abana hariya mu miryango bace ku ishure abana hariya mu miryango bashobore kuvugwa neza abana hariya mu miryango babone ko ubuzima bushingiye mu muryango bashaka kuburongera mu ibarabara
hariho abana bo mu ibarabara kandi ni benshi kandi rero abana bo mu ibarabara ntiboreka kuva barakora n'amabi atandukanye kuko ubwa mbere bo bafise neza ya indero ikifashe neza leta ubwa mbere cyuko iyo tugiye gukora yo tugeze kubagirira gukurikirana bakabakurikirana neza cyangwa bakabarondorera ibigo kugira ngo bashobore gukurikiranwa abana kuko ni kazoza k'igihugu hanyuma ikindi cyokorwa ni uko boraba imvunyamukuru cyane cyane iz'ubukene buri mu gihugu n'inyifato mbi iri mu bantu bituma abana bava mu miryango
twari n'ibintu bavuga biyongera rero kugira sitera tema kenga kwikatoza kababa namari bakomakora hariyo gababa harwenye ne bakimanye hariyo cisanga bivya abantu rero leta y'Uburundi yari kwiye gufata mu minwe icyo kintu abana bakabarondera bakabashyira hamwe hanyuma bakarondera uburyo byo ari kubagaburira ari kubigisha kugira na cyane cyane yumvire katoza kabo
icyo kibazo cy'abana bo mu barabara kirahagaritse umutima n'umugwi w'igihugu urabibigejwe agati y'akazi na muntu CNIDH Musenyeri Martin Blaise Nyabuhu arongoye uwo mugwi abona ko abana bo mu barabara bari bakwiye gukugwayo bamaze gutegurwa mu kuronswa inyigisho zibereka icyiza cyo kuva mu barabara
hariho uburyo bumwe leta yari yafashe rimwe na rimwe bakabegeranya bakabadugana imodoka y'abaduganye iri kiramanuka nka ngaha za Bugarama igazisanga bamwe bamaze gushika ibucumbu kumbure babatwaye batabateguye nabona ubafatiye mu barabara ugaca bashira mu modoka ukabajana na hariya mu cankuzo akumaye batayiswe ndi mu prisonnier uburenganzira bwanje n'ubuhe bibaye gute ariko byo bavyiza yuko baduganwa babanje gutegurwa hariho umugambi umukuru w'igihugu wamaze kuvuga yawusangiye n'amashengero yuko amashengero yo ja hamwe katakatanga amahera make make ku buryo umwaka uzaho kubakwa ikigo kinini cyo kwegeranirizwamo abo bana hateguwa bigisha bazoshika babigisha neza abo bana bakaba muri famiye ya interna hanyuma bakazoza bari identifia imiryango bavuyemo petit à petit bakaza barajana kuramutsa mu miryango hanyuma nibamara kuva muri icyo kigo barigishwe neza bakuze baciye kazoshobora kwiyadaguta muri societe bitabagoye cyo sinezerewe no kubona abana bo mu barabara oya na buhoro kuko uko babandanya gukura niko babandanya gukora imwe na rimwe amabi ubu bamwe bamwe baratanguye kuvyaranamwe tawize rero murawumwe iyo ngendo sinziza abana sa bo mu barabara abana nabo mu miryango nabo muri societe bakwiye kuvaho ariko biteguwe neza ico bazoshobora kujya gukora ningene bazogenda sende hashi duhora tujayo kandi twarabonye yuko aho baba hatabereye ko turategura rero uburyo kugana na leta ingene kijya kigo ama service ariyo yotegurwa neza akaba ama service yogirira kamaro abo bana mu gihe bo bavuyeyo urabona gukura umwana yavukiye Bujumbura akaba muri iki gisagara ukagenda ugashira hariya mutanguza akagumayo no mu mutwi iwe arabona gose ukumenga abanyabujumbura mwese muramwanse muramutaye
Mushira mu gitayi neza y'abana OIDEB nuko babibona Felix Sindayigaya umuza bikogwa ku gwe gw'igihugu muri iyo shiramwe asaba leta kugwiza ibigo byakira abana bavuye mu barabara bigahabwa uburyo n'abahinga babinonosoye bajeje gufasha abo bana kubumviriza kuko ibisanzwe bituma baja mu barabara bitandukanye
ico leta yokora nuko yoshigikira ibigo bisanzwe bihari bikurikirana abano bana umugwana wana mu barabara ndetse ikanagira ingufu kugira ngo bino bigo bigwizwe hanyuma bihabwe uburyo bwo gukora bihabwe n'abahinga bashobora gukurikirana abantu bana kugira ngo bano bana baronke aho bavugira baronke aho bashobora gukurikiranirwa bari kugira ngo bashobore gushikiriza ibazo byabo ibitubwa cyo kuko ukumubona abana mu barabara ari benshi niko nibibazo bafite bitandukanye niko ingorane ziba zatumye bava mu miryango zitandukanye niko n'ibibazo baba bagiye baragira abandi gushika mu mabarabara bitandukanye ndetse n'uburemere bwabyo rero icyo kugwa nuko abana bakumvirizwa by'ukuri umwana wese akumvirizwa kugira ngo inyishu zose zizotogwa ziza inyishu ziza zishyura kuri bya bibazo byatuma baza mu ibarabara no kuri bwa bubabare bafise muri ubwo butandukanye bwabo hanyuma bagaheza bakurikiranwa rero ku buryo budasanzwe kugira ngo bashigwe mu mihana iyo baje bava nabo nyene bashyizemo uruhara kuko icyo twita participation nabo kugira ngo bikunde ko ejo nibashigwe mu miryango bikunde ko bashobora kugumayo hanyuma n'imiryango yabo igashyigikirwa kuko nimba umwana yaje mu ibarabara kubera ubukene buri mu miryango hari n'ibindi bibazo bituma yuko imiryango yawe ishyigikirwa kugira ngo uyu mwana niyasubizwa mu muryango wabo ntasubire kugira ibimuhungabanya bituma asura kuva mu muryango gasura mu ibarabara nkuko bimaze imyaka myinshi byibonekeza hanyuma ikindi cyo kuvuga nuko bamahimirizwa kugira ngo abajejwe intwaro imiryango mu bice byose habe amahimirizwa adasanzwe kugira ngo kumbure ibibazo umurindi w'abana mu barabara ugabanuke hama gucyo twatuko turashobora kugwanya uyu murindi kuko biboneka ko byukuri ubangamiye ubuzima bw'abana agahombo kugihugu ni kanini kuko aba bana ukubagubira mu barabara ari benshi no kuvuga baza mu barabara ngo bategeza ko bari kurashirwa mu mashuri bari mu barabara nta kazoza kabo bari ko barategekanirizwa bari mu barabara murumva aho nibazo byinshi bituma ubuzima bwabo bwa mukaga cyasangara aba bana nta kazoza kabo nta kazoza kahari bari ko barategekanirizwa mucamwumva ko ari ruhombo ku buzima bwabo bwa mbere no ku miryango yabo kuko abana boteje imbere imiryango yabo hama ni uruhombo cyane ku gihugu kuko aba bana nibo Burundi bw'ejo aba bana nibo ejo muri kazoza babazwa ubuzima bwa kino gihugu murumva rero bagumye mu ibarabara hejuru y'ingeso mbi bahigira hejuru y'ibazo bahura navyo bitandukanye murumva yuko ata buzima ata kazoza ariko batekanirizwa kugira ngo bazibagirire akamaro igihugu muri kazoza nko byategerezwa kuba bimeze hama muri bivyo ko ari muri antumbere yuko y'ubu cyo Burundi leta y'u Burundi yemeje biciye amasezerano atandukanye akinyira ati akazi na muntu yateka ikumu n'agateka kabana nyene kuko aba bana bateza gukingirwa kugira ngo nkuko y'ubu cyavyemeje ubuzima bwabo kazoza kabo agateka kabo kabe kubahirijwe
Nyano duce dusozerera ikiganiro ku isoko muri mvuye ko abatumire bacu bahuriza kugusaba leta gutegura neza ibibanza byakira abo bana bo mu ibarabara ikongera igafasha imiryango bakomokamwo kuko badakingiwe ari uruhombo runini ku gihugu mwakoze kudutega amatwi ndabahisango ku munsi wa gatatu za naho utaha
cyari ikiganiro ku isoko
akabari no kukiganiro ku isoko duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri no wa gatatu nakoze mwese abadutetabiri nakoze n'abagenzanje bamfashije kuyegeranya Pierre Gahungu nari kuri mikro nabandi bifurije kururana ingo mu banyu no mu byanyu naho ubutaha